mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri 11 maganiro vya no genekerezo rya 2025 kwezi kwa 12/18 hano muri studio y'indimi 10 na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi kandi live kuri wezi 3 hakaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu ikiganiro muri sanga muracumva tankomanzi kwa ariko batwumva muri Arusha muri Tanzania.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ibiganiro bihuza abarundi vyuguru icese n'umuhuza kuri no wakane yarusha muri Tanzania umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa yemeye ko guhuriza hamwe imigwi yose yegwa na matati bisa n'ivyamunaniye kandi yongera avuga ko ari gice ca nyuma c'ibiganiro akoze abanyepolitike bari Arusha bavuga ko bigaragaza ko abakuru bihugu bakarere batamufashe mugongo bikwiye muri ico gikogwa reka ibindi kwino nkuru twanze tubaze mugenzi wacu ariko arakurikirana ivyo biganiro ya Arusha Pierre Claver niyo nkuru hamaduheze twinje mu kiganiro nyezina inyuma y'ino nkuru yiwe.
Iyo ndirimbo ihayagize igihugu cy'u Burundi niyo yatanguriye ibirori byo kugurura ibiganiro bihuza abanyepolitike b'Abarundi yarusha muri Tanzania n'ibirori vyamaze umwanya urumerumara. Umuhuza Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yavuze ko atanezerejwe n'inyifato ya leta y'u Burundi yo kutitaba ibiganiro. Mu ijwi ryiwe yumvikanyemo agashavu yagize ati
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri buri ndonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi ariko byaranse. Ubutumire nari nabarungikiye bansaba kwigiza inyuma gato ndabikora yamara basubira gusaba ko twigize inyuma kandi hari n'ikindi rero leta yasavye ko no baho urutonde rw'abatumiwe bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora bo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza mu kwezi k'umunani uyu mwaka. Ibyo rero ntavyo nabemereye kandi bambabarire niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi gushika kuri iyi saha nta kintu na kimwe kigaragaza ko leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020 amatora meza yizewe kandi yemewe na karere hame n'amakungu kuneze y'abarundi bose
and will be held free fair and credible come 2020 in the interests of the people of Burundi.
Umutama Mukapa w'imyaka 80 yatangarije abanyepolitike bitavye ko bibabaje kuko cari gice ca nyuma yamara kikaba kititabwe n'impande zose zegwe n'amatatu ya politike. Mukapa atakazi nahawe n'abakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko ndagahejeje.
This is an important meeting. It represents the height of the consultative process.
Iyi nama ikomeye ku rwego rwo hejuru yavuye mu mibonano nagiranye n'imigwi itandukanye kugira ngo habone ku muti ku matati yavuye ku matora yo mu mwaka w'2015. birakomeye kuko nibiganiro vya nyuma ngize imbere yuko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikana mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe ica nyuma ariko kizobe kirimo impande zose
but they said not yet have another final consultative session
abitavye ibiganiro biriko biraba nabatavuga rume na leta gusa bavuye hanze y'u Burundi hame nabandi bavuye mu gihugu bose hamwe barenga 50 uretse leta ititavye n'umugambo uri ku butegetsi hame n'indi migambo itavuga rume na leta icuditse n'umugambo uri ku butegetsi ntiyitavye abari bahari bumvirije umuhuza batekanye bamuraba mu maso bamwe bacishamwe bakazunguza umutwe byerekana ko nabo bababajwe no kubona uruhande ruhambaye rutitabye ibiganiro umuhuza yababajije ati mwumva ndiko mvuga buke buke nitonze kugira ngo mwumve kandi mutahure amajambo yose nabo baremera abatumva icongereza bari bafise ababahindurira mu rurimi rw'igifaransa muri uwo mwanya abanye politike bari mu mwiherero batwemere kubaja kugira ico badushikirije ingene bakirije iryo jambo ry'umuhuza Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru ni ntumwa idasanzwe y'ijwi rya Amerika yarusha ariko arabera ibyo biganiro arazere kutubwira nimba hari ico aramenya kuri ibyo abanyepolitika bavuganye twinje mu kiganiro rero nyezina duhera kuramutsa abatumire dufise harimo Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi umushinga ntahe Prosper Makoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika ikaze mu kiganiro muri sanga
mwakoze kudutumira
turi kumwe kandi na Gabriel Lufyiri haramutse isharimwe Olicom we ari mu mashirahamwe yashoboye kwitabira ivyo biganiro biko birabera Arusha ayo mashirahamwe haraheze imisi avuye Arusha Gabriel namwebwe mwakoze kwitaba kino kiganiro ikaze ku juri y'America
ego namwe mwakoze kudutumira turamugeje kandi nabari ko baradukurikirana kankaramutsa na president Rwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi akaba n'umunyamabanga wayo
ego ndahera ku muvugizi wa leta y'u Burundi akaba ari nawe munyamabanga murumvise umenyesha makuru wacu ibyavuze ubutumire leta yari yararungikiwe ntiyashoboye kwitaba ahanini ni kubera iki mutashoboye kwitaba ubwo butumire bw'umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa
murakoze kumbaza ico kibazo leta yari yarungikiye urwandiko umuhuza ibicishije ku buserukizi bw'u Burundi Tanzania muri ico gihe leta yari yasiguriye umuhuza ko igenekerezo rya 2024 rishira 2029 izoba atari iri kubera uku kwezi kw'icumi gufatwa nk'ukwezi kw'ikigandaro leta yarabuze umuganwa atari umuganiro dovipo rwa gasore incungu ya independence muri uko kwezi kw'icumi nyene irabura incungu ya demokrasi nyene icubahiro perezida Melchior Ndadaye izo rero zari imvu nkuru zatumye leta y'u Burundi ibona ko bitoba byiza kwizo ibyo biganiro byo bitariki 2024 bishira 2029 ico cari ciyumviro ca mbere twashikirije umuhuza iciyumviro ca kabiri twashikirije umuhuza twari twamusavye yuko yotomora neza ikirangamisi ivyo vyo kwigwa leta y'u Burundi igira kitanga ni cyo kwigwa kwari kurabira hamwe ingene hoshigwa mu ngiro kwa rupapuro rw'inzira rushira amatora mu 2020 abanyepolitike n'imigambo bari bumvikanye ko mu Kayanza hama ikigira gatatu naco leta yari yasabye yuko botomora neza utonde rw'abatumiwe nibyo rero umuhuza yahavuye yishura ariko ni nyisho twaronse biciye mu bushikiranganje bw'imigenderanire bw'igihugu cya Tanzania imvo rero yaduhaye yaratwishe ariko ntiyishuye ibibazo bitatu yavuze yuko ngo byo mugora ngo gusubiza inyuma ico kiringo ngo kubera ngo yazara amaze gutanga ngo ubutumire ngo ikindi naco ngo yazara amaze gufata ibibanza by'amahoteli twebwe rero leta y'uburundi tukavuga tuti abishize ku munzane akabigereranura kuba yari yaramaze gutumira abazoja muri ibyo biganiro no kuba yari yaramaze gufatisha ibibanza mu mahoteli agacaraba ibyo leta nayo imusaba byobanza kuva mu nzira ashimye yuko ashoboye gutanguza ibyo biganiro leta y'u Burundi atari hiri nibaza ko inyishu nyamukuru yobazwa umuhuza kuko niwe aringaniza ibyo biganiro ubundi bwo leta yagaze naho nuba marembo aracuguruye turarindiye yuko ibyo bitabazo bitatu leta y'u Burundi yashikirije bitorigwa inyishu leta nayo gifite bibuze ko murakoze
nuko Prosper ntagwamye muravuze muti ukwezi kwa 10 hari ikigandaro mu gihugu cy'u Burundi ariko umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa yugurira ibiganiro yagirije leta yuko mwamugoye cyane avuga ko isango rya mbere mwaramusabye ko ivyo biganiro vyunguruzwa ayo matari karayubahiriza harimo nk'itariki ya 21 n'itariki ya 13 anariko guca hatunganywa ayo ivyo biganiro inyuma ayo matariki yibuka ko umuganwa Rudoviko Rwagasore na nyakwigendera Ndadaye ayo matariki amaze kuva mu nzira none ico kibazo twovuga ko kitari intambamye zikomeye imbere yuko cira tuja kwizo ntambamye zindi mwavutse
nico gitangura none mutumvikanye umunsi isango ry'urubanza mu rubanza mworukora gute ahubwo nico cyari guhegwa ko twari gutangura kumvikana ku matariki ibyo biganiro byobera ko twumva rero iyo ushije umunsi w'urubanza urumva n'urubanza ruragorana ko ruba
hama ku vyo nawe avuga ko mwamusavye ko urutonde rw'abazotumigwa abwirizwa kurubaha na wakabona ko bitari bikenewe muvuga iki kuri ivyo niko vyagenze ugo rutonde mwari murukenereye iki
ngira ngo byose nibyo bavugwa ku radio ariko ngira ngo ni byiza nk'igihugu kumenya aho baje kuganira bari
kuko hariho umugwi mwumva ko uramutsuje mu byo biganiro bitari gushoboka byari kubangamira cyane
izo nibyo abantu bibaza ariko nkuko musanzwe mubizi ntushobora kuja mu rubanza kuganira n'abantu utaramenya uri igihugu nibaza ko abantu batangura kuza baratahura ibintu bimwe bimwe ntushobora kuba wenda uri igihugu ugiye kuganira ibintu by'igihugu utaza mu biganira nabo
nabegwa n'amatati y'abarundi muri abo begwa n'amatati y'abarundi harimo imigwi itandukanye umugumwe turamufisemo ni nka Gabriel Rufyiri turaza kumuha umwanya hariho kandi n'abandi begwa n'amatati bagirizwa kuba barashatse guhirika ubutegetsi muri abo iyo migwi yose ibiri iyo muza kubona urwo rutonde mukabasangamwo byari koroha ko mubitabira aramutse avuga ati urwo rutonde turabubahaye
kwibarira niko kubesha ko urwo rutonde tutaruronse reka tubangire ntizabe tuvuga ibitari byo iyo aruduha niho twari kugira icyo turuvuze ko mugabo urwo rutonde ko tutararumenya ntituzi ko ari kinyegezwa ariko twifuza ko leta ija mu biganiro izi abo bigiye kuganira baribo urwo rutonde ntitwaruronse
reka tuje kwa Gabriel Rufyiri murumvise ibyo umuvugizi wa leta y'u Burundi akaba n'umunyamabanga wayo asiguye aravuze impamvu batashoboye kuba arusha mwavyakiriye gute hari ico vyishe mu biganiro murimwo murabona kigiye kubandanya leta itadiri tabire bino biganiro nyarige bavuga ko ari biganiro vya nyuma garusiye
twebwe ingene twamatri ko turavuga iminsi yose tuvuga yuko ikintu bita amahoro ubutungane iterambere nta kintu na kimwe kindi gishobora gusubirira kuko murabizi neza ko igihugu cacu kwama kirimo ibi bintu nibaza ko bigoye rero imyifato ya leta ntitwiyumvira yuko ari nziza ku kuntu yo kuvuga ko bakazi kuganira ibyo murabizi neza yuko mu mwaka uheze byagenze uko n'ubu birasubiriye twiyumvira yuko ahubwo nyabuna ko boraba bagahindura kuko ikibazo cy'amahoro ni ikibazo gihambaye cyane ibyo bavuze bishika kuri bitatu basaba umuhuza nta muntu n'umwe yibaza ko yoshobora kubifatira ko kuko turabisubiyemo ikibazo cy'amahoro kibazo kiraba imiliyoni 12 z'abarundi ntitwibaza yuko cyo fatigwa ku kantu gatoyi cyane nk'ibyo yaheje gushikiriza rero twebwe n'ukuri twatanguye kubyumva turi Arusha tuvayo twumva yuko batazoza ahubwo nyabuna boraba ingene bahindura kuko iyo ngingo sinibaza ko ari ingingo iza yoroshe ibintu cyane mu korohereza abarundi n'uburundi kwama turi mu manama mpuzamakungu tuvugwa nk'igihugu kihonya akatagazi na muntu igihugu cy'ubukene igihugu usanga kiguma kivugwa nabi gusa sinibaze ko twese ari prosperi yitwa ko avugira leta ari jewe umushyiri nk'umunyagihugu sinibaze ko bitunezera cyane byo nezera gusa mu makungu bagomba batuvuga ko igihugu cy'ukeri imbere ko nka kujya Francine niyo sabaguma vugwa n'ibindi kuguma tuvugwa mu bintu bibi siniyumvira yuko hari umuntu wese yonezera rero
ntagwamiye namwe ku ruhande rwanyu murifuza ko ari nkamwe ivyo biganiro bisubiye kuba umuhuza avuze ati ahanje ndahejeje sa nkuko nananiwe byari ibiganiro vya nyuma bampaye ngo ntunganye biraheze ari nkahamwe kuko nta kiganiro kibaye ca nyuma turindira ibiza kuva rusha twumve ibiza kuvugirwamwo ari nkahamwe hoboneka uyo wundi mwanya muzo kwitabira ivyo biganiro mwifuza ko vyo baryari hama vyukuri murumva ko ari nigikenewe ko bibandanya canke nabwembe mbona ko birangiye ko mutashowe ko
Bon bajivazo byinshi bimwe kukumbure bava bingora kwishura ariko ico no kwibwira coco nuko amaherezo y'inzira ari mu nzu uko bizogenda ko simpera n'imperuka izo biganiro bizotaye Burundi
bitaha i Burundi no kuvuga
bizotaye Burundi izo biganiro kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu ico ni kimwe
mushatse munkundire gatonya munkundire gatogira ngo ntitujaniranwe hari ico tutumvise muvuze yuko amaherezo y'inzira ari mu nzu ivyo biganiro bizotaha i Burundi mushatse kuvuga yuko aho muhagaze ariko vyo kwimurirwa canke ndabahinduriye amajambo vyo utahukana mu Burundi canke ndabahinduriye amajambo
muvuze kwimpera n'imperuka bizotereza gutaha i Burundi ego
tuga kwijambo
icambere cyarico hama ibyo zuko muhoza nawe afata ko ari byanyuma gira tangira raporo reka turindire iyo raporo irazoshikiriza bamutumye tuzogira natu tugira ico tuvuze kuri iyo raporo kuri iyo raporo nituramenye ico zo yashizemo ego
hama muri uko gutaha mu Burundi rizo ari ibiganiro bifise isura nyabaki
ibiganiro n'ibiganiro uko abarundi baguma bavugana bizo babifatiye ku bya barundi bashaka kuvuga ariko mfatiye ku rubanza rw'igihugu rwimirije no rubanza rw'amatora mu 2020 abazotatu zo vugana ingene rupapuro rw'inzira rwumvikanye uko goja mu ngiro
imbere
bizobera i Burundi n'ibizobera mu mahanga
yego no kuvuga rero yuko nuko bavyaratunganirije hanze y'igihugu ari yindi mvo ishobora kuba yarabujije ko mwitaba hambavu ya zimwe mwari mwatubwiye zababujije ko mwitaba
oya imvo nakubwiye si za leta imvo nakubwiye nizi wanyu imvo za leta nizo zitatu nakubwiye kubiganiro biriko birabubu nibizimviro bitatu kunguruza itariki ica kabiri gutomora neza urutonde rw'ivyigwa ica gatatu gutomora batumiwe izo ni zomvo nyamukuru zatumye leta y'u Burundi dashobora kwitaba ibiganiro biko biba muri izi tariki 2024 zishira 2029
yego hama kubera ko izo mvo nyene mukavuga muti amaherezo y'inzira ni mu nzu ivyo biganiro bizoca bibandaniza mu gihugu c'u Burundi
reka turindire baheze izo barimwo bazoduha raporo izo bashitse ko
yego Gabriel Rufyiri ari nkamwe uko umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta y'u Burundi abivuze ati ivyo biganiro turarindiriye raporo hama amaherezo y'inzira abe mu nzu mu Burundi muzoca muheza mubandanirize namwe mu gihugu c'u Burundi kuba uja kuvugana na leta
ubwa mbere ibyo bintu bitatashikiriza ntibishoboka banze yumve erega leta numuburanye mu bandi baburanye none mbega none biyumvira yuko mbe kubera iki hari umuhuza kubera iki hari akarere nibaza ko uya twarabibwiye umuhuza twabibwira akarere nibo nibatafata ingingo zikwiye murabizi ivyo oya leta igize uno munsi nivyo opozisiyo yagize mu mwaka uheze twebwe rero ntitwemera na gato nk'abantu b'abanyagihugu umuntu agomba kwibaza kumengo niwe afise ukuri wenyine leta mu gihugu bavuga mu gifaransa serenite parti babyumve ntibashobora kuvuga ngo baganira na naka nuko umengo niwe bashinga bo baganira ibyo ntibishoboka nibumve kumengo ibyo bintu ariko baragira bitagigwa nk'iki kintu hejeje gushikiriza kijanye nuko ngo bagandaye nsigurira ingene umuntu ashobora kugandara ku muntu bagandutse ibyo vrema uwo bimubaza n'ukuri yoshobora kubitangira isiguro twese turazi yuko urubanza rwa ndadaye kuganduka wabaye umuryango wiwe niho wari umugambi wiwe niho waruye igihugu cyari cyaserukiye none bigenda gute ngo bavuge ko bagandaye ku muntu bagandutseko
Prosper ntagwamiye murumva ko Gabriel Rusi ego Prosper ntagwamiye sinzi ko mufise
cyo mumbabarire mumbabarire gatoya ikigira kabiri kuvuga ngo babanza kubona abo baganira mbega umuntu sigura ko umuntu amaze gutora umuntu ahuza ubwa mbere nta muntu aganira n'uwashaka ntibiba ugomba kuganira uganira n'ujya mudahuza nyene kireza udashaka amahoro mugabo ushaka amahoro uganira justement n'ujya muntu uvuga yuko mutumvikana uwo mwumvikana ari umugenzi uyu ntimuganira ntibikunda none bashaka ngo abantu babanze bapfe kuba abantu babanza gusuka amasase ku banyagihugu ngo abantu ari bo baganira nibaza ko nabisubiyemo amahoro asumba ibintu byose nta muntu n'umwe si leta nibaza
usongora usongora rusiri usongora urakoze cyane gose Prosper ntagwamiye murumvise aho Gabriel Rusiri ahagaze ku nsiguro za leta y'u Burundi
ni cyumviro ico ni kigaragaza yuko u Burundi burimo demokarasi kuko byumviro nk'ibyo urumva ko ndibigishikirizwa mu gihugu kuganduka ku muntu ntibisigura kwibagira umuntu ego si ico sino giharira kuko ni kibazo nkora mutima emoniwa muganda wa mugandutse ko ntumwibagira igihugu rero kirafisi itegeko ryo kwibuka izo ncungu za independence na demokrasi
itegeko riri mu bwirizwa nshingiro rishasha cyangwa rya kera
umuntu amaze kuba incungu ero nasionale
yego
hari itegeko ritomora icubahiro n'agateka umuntu amaze kwitwa incungu y'igihugu ahabwa
akibukwa mu kingo kingana gute
mu gihe rusira toba bizi byo babibabaje cyo ni cambere cya kabiri kubijanye n'abatumirwa leta y'u Burundi irafise uburenganzira bwo kumenya abo bagira baganire enogarukiraho ibyo rusira kabatabizi birababaje byumvireho umuntu amaze kwitwa incungu y'igihugu hari iteka igihugu gitegerezwa kumuha icya kabiri umuntu iyo yitavye imana bakamuganduka ko ntibisigura ko bamwibagiye ica gatatu ico kijanye naco nuko leta isaba yuko imenya abo bivugana n'uburenganzira bwayo leta ihagarariye miliyoni zirenga 12 z'abarundi ni leta yatowe n'abenegihugu irakeneye kumenya abo bagira baganira iby'igihugu n'uburenganzira bwayo umugabo w'urufyiri n'abanye n'uburenganzira bwiwe ashobora kuba atavyumva uko nawo bimuhora
ni nayo demokarasi yego
ni nayo demokarasi mbere
dufiri ntitu
nagomba nagomba n'ukuri nda mu bisanzwe igihugu abizi avuze yuko bagira ikiringo haheze imyaka irenga 20 umu waharaniye iza ya demokrasi mu Burundi akanabizira agandaguwe baragandutse itegeko rihari nararikurikiranye ndarizi ni itegeko mbere mwashaka ryaciye rishiraho no gufasha umuryango w'ibo bamuha n'ama barawuha n'amafaranga atari make mw'iryo tegeko mw'iyo ngingo nagomba umuvugizi wa leta tubwira ingingo ivuga yuko bateza kugandarira ndadaye canke kwa gasore ukwezi kose atubwiriye article kuko leta nikora mu kirere ikora ku bintu byanditse mutubarize atubwire ingingo iyo tariki ndarizi ryose nta article nimwe ntasomye kiretse rindi bagize rishasha nta atubwire ahiyo ngingo yobiri nibaza ko atashobora kuronka no kurya we ntavye niyumvira ko bishoboka
ariko ntunamwishurira araza kukubwira ko ayishobora kwironka canke atayironka ica kabiri musongora kugira ngo duhave twakira n'abatindire ku mirongo
icya kabiri na kuvuga yuko bubanza kubaha urutonde ni bya bindi abantu baguma bavuga yuko boba bashaka gukoresha umuhuza ibyo nk'igihe umuhuza yobikora nibaza yuko nawe niyo bataza akazajejwe kuko nyamba yarashizweho agashyirwaho n'akarere ni nk'uko cya gihe ku biganiro bya mbere by'amasezerano ya Arusha bavuga bati twe tugomba kuvugana na banaka ibyo nabyo rero ibiganiro ku isi hose birafite ingene bigenda birafite ingene bigigwa biba bibaye akataraboneka mu Burundi biramutse bibaye bize nk'ibyo bari biganiro
byo bari ari bya Gabriel Rusiri ego Prosper ntagwamiye amakenga ya Gabriel Rusiri sinzi ko muza kuyamumara mutamumaze naho mwebwe murifuza ko mwari kuganira nabandi yo muramuka muhashitse
reka mbanze ngaruke kuri ico ca mbere yavuze ngo iteko rivuga yaravangatiranye ibintu kugira ngo utabitahura neza ntabitahure navuze yuko igihugu kirafise uburenganzira bwo guhiteka rikwiye abantu bashizwe ku rugero rw'incungu mugereti ivuze iti uku kwezi dugufata ko ari ngo kw'ikigandaro sinubwo ko ari rufyiriyo bisubiza inyuma ico ni ca mbere akavyumva ntihageze gutahura ibintu by'igihugu ntihageza ntawo bimuhora Mbona maze kwitwa incungu y'igihugu igihugu kiramuha iteka rimukwiye mugihe leta ivuze iti uku kwezi dufata ko ari nk'ukwezi kw'ikigandaro sinubwo ko arufiriyo bisubiza inyuma ico ni kimwe abarundi baragira ico bakuyemo nagira ngo ntiyemera ko ari incungu ko yemera ko ari incungu reka rero igihugu kirabi kibereye kwiteka bubanga ico ni kimwe igisigaye naco n'ubu ni hahandi nari leta irafise uburenganzira bwo kumenya abo bagira baganire n'uburenganzira bwa leta naho nyene rufiri nategereza kubyumva n'uburenganzira bwe nico nakubwiye nti iki ni cemezo cy'uko mu Burundi koko hari demokarasi
ego hamakaka bazoka
kuko ari demokrasi mugereti savye yuko imenya abo bagira bavugane urufyira kabona uko bidakenewe niho bako ari demokrasi renze ukwemera
hamakaka bazoka kandi naho ni ari nkamwe mwari kuramuka muhashitse kugira ngo mushobore kuvugana mwari mwifuza ko mwaganira na ndega ntagwami
oya reka wanze batwishure
barufyiri mumvise akabazo kanyu
si numvise kibazo cyo
amasinzi ko rufiri sinzi ko rufiri acayishira umuhuza kuko ibintu twabituye umuhuza ari twabituye rufiri
reka rero two uruhande rw'umuhuza
cyo turagira ashobora kwishura mu kibanza cyo ariko sinzi ko bifite uburenganzira reka ni kibazo twatuye umuhuza ni twagituye rufiri
reka ntacu ibyo umuhuza ko tutamufise cyane ntitugende umuvugizi tubyihoze hama mbuga mutubwire
ntazarishurira umuhuza kuko navyo yamutumwe
hama iyo mwaba mwaragiye bitabaye mu kwezi kwa 10 canke bisubiye kuba murifuza ko mwari kuganira nabandi canke muzoganira nabandi
sinshoboye kwishura kuri iyo eka sinshoboye kuganira kwishura kuri iyo urumva ntivyabaye
Eko no kwijuri America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turiko turagaruka ku vyerekeye ibiganiro vya gatano muhuza amatati y'abarundi Benjamin Mukapa yavuze ko ari vya nyuma leta y'u Burundi n'umugambi uri ku butegetsi n'ibitabiri ivyo biganiro amashama dakiranira ivyicaro vya politique yarabonanye baravugana n'umuhuza turi kumwe na Gabriel Rufyiri yari yavyitabiriye kuri no nshuro ariko arabonana rero n'abanyepolitike ahanini barimo abavuye hanze y'igihugu batabwa rumwe na leta y'u Burundi turasaba banywanyi bijuje America ku murongo bashakubwira ico babajije abatumire bacu turahera kuri ndu wabike ikaze naho herereye ndu wabike uratwumva
yego ndabumva
yego duga kwijambo ari kibazo canke intererano
bo je nyirana no tanga kwizyo no mvise ubwa mbere nka leta y'umuvyeyi w'igihugu cyose yaraba igakinya ku neza y'abanyagihugirongoyi kugira ngo haba abo bahopoza canke abo bangaha mu gihugu bashire hamwe ibineza y'igihugu ndatanga akarorero mu minsi iheze hari abaye amatora mu gihugu ca Kenya hanyuma umupoza ngo yari uwari yatowe nawe aje imbere kugira arahire ariko mu nyuma baraja hamwe ku neza y'igihugu kugira ntibabyonge igihugu ngo haduke ingorane baragiye hamwe barayaga ingene botunganya igihugu ku neza y'igihugu atari ku neza zabo nico nozibindi canke abo bawupoza nuko bozina bakayaga kugira ngo izo ngorane zihebe kuko leta yangishya babawupoza ko bavugana kubwanje ndibaza ko hoba impact mbi ku gihugu kuko leta nko bivuze ati bajya ntituyaga igire pre barakosheje baradukoshereje abarundi ya general me turandika signifika ke batogaruka ngo bayage na leta leta ivuze ati bajya ntidusubira kubabona ntidukene ko dusubira kubabona tudureke amahoro ntibashobora kuboneka mu Burundi
cyo gihe urakoze
babateshe gutwaranya neza igihugu kandi bamaze kubatesha badushateze umutekano muke
urakoze ugira umusimiza ndubabike Yego. Prosper ntagwamye murumvise intererano y'umukunzi w'ijwi rya Amerika ukudindira ku biganiro hari ico biriko birica ku buzima canke bushaho kwica ku buzima bw'abanyagihugu.
Ega ni biriko biradindira.
Ne
umurindi biriko nimva ko biriko biratera imbere umurindi biriko nuwo.
Urashimishije umurindi biriko?
Sije no bivuga ariko urumva umurindi nuwo ko twebwe leta yarasabye ibyo kwigwa turindiye mu cyumuhoza bivuga ko umurindi ufata ukuri nuko nyine uri
Dusiri ku bwanyu namwe ibyo biganiro uwo murindi urashemeye canke byadindiye nk'uko umunyagihugu avuze ati uko biteba abantu bashobora no kusanga ubuzima bw'umunyagihugu ariko burahamera nabi gusumba icari cyitwa kwa rukuvugana
nibaza ko uyu murundi w'umutima je gushekiriza n'ibintu nibaza ko umurundi wari we wese yipfuza amahoro ya bose n'igihugu ari byo yovuga ibiganiro nk'izera kudindira bimaze yumvire n'ibyo kuva mu mwaka w'2015 twebwe ibiganiro jewe nabitanguriye muri Royal Palace birongowe na Saidi Jinit mu nyuma batiri birakurikira tugenda Entebbe mu 2015 mu 12 turagenda Arusha imyaka igira ibine kwibaza rero yuko kuguma turi mu bintu nk'ibiya sinzi ko president Ntagwamiye yoba azi ko Burundi ari igihugu cya nyuma gikenye ku isi sinzi ko ibyo babizi sinzi ko amaindikateri ekonomike yoba akunda kuyaraba ngo amenye aho igihugu kigeze kwibaza rero yuko mu gihugu gifise miliyoni 12 ziriko zirarenga umupfasoni abyara abana 6 ubushomeri bukaba ku rugero renga 65% amafaranga no munsi mu Burundi kuko mubizi ubu dufise amasoko ari paralele donc abangabanganwa kuburyo yo isoko idasanzwe bita mabiro de change leta yaragerageje byaranse amafaranga ava muri ber baje
ku isoko reka tugume ku byibiganiro gusa uno munsi
ko ibintu bigoye cyane turiko tuvuga ibibazo biriko birakwegwa nuko ikibazo cy'ibiganiro kidahera kuko ibibazo by'ibiganiro biheze ibyo bibazo bindi bicabi nibyo bicabijwa ko mugabo urabona abantu cyakwigumira mu bintu by'ibibazo abantu bagaca abanyagihugu bacha kuguma bagira ingorane kuko nibo bagira ikibazo
yego Prosper Ntagwamiye naho mukanya mwambiye ko ikibazo natanguje iyo mudashobora kucishura ariko reka ndagihindukize mbaze nti muriteguriyeho kuzokwicarana nabo batandukanye harimo nabagirizwa kuba barahatse guhirika ubutegetsi mu 2015 kugira ngo ibiganiro bigende
nagira ngaruke kuri imvugo ya Rufyiri ni imvugo imaze igihe ariko nashaka kumubwira ko atacifasha kuko ngo nta wanka konkanyina ngo gwa uruhere iki gihugu cyoza ngo nico ca mbere gikenye ku isi nico camuvya nico camugeze ubu numugaba avuga iryo yigombe iTanzania
inde
nibaza ko yokwiga gusonera igihugu camuvyaye kandi bindayobuze nshimitsa abatwumva Rufyiri nige kuba igihugu camuvyaye nta wanka konkanyina ngo gwa uruhere
ego
ico ni cambere cha kabiri twebwe turacarinde ko umuhuza twishura niya twishura tuzomenya ico tubabwira
yego ariko uko azobishura umuntu arashora kuvuga ati leta yiteguri no munsi kuzohava iganira nabo nabo bafitanye
amaremba ruguru yaratwishura niya twishura tuzomenya ico tuvuga
yego ijuri y'America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise kandi na Thomas ku murongo Thomas ikaze ku ijuri y'America
ego murakoze cyane kandi twese dushikirize ku bijyanye n'ibiganiro biri kubera beri Arusha ibiganiro byitwa kare byo guhuza Abarundi musanzwe ikibazo cy'u Burundi ntabwo kiba gitanguye mu mwaka cyangwa uko hano magenekerezo ubona abo bitondo banye politiki baserukira abanyagihugu cyangwa amasosiyete baba bari Arusha ikibazo cy'u Burundi ku bwanjye ndagifata nk'ikibazo mpuzamahanga kuko ikibazo gitangura mu Burundi amakungu yarabona kandi hamwe novuga ko n'amakunga mwamwe atabyitwayemo neza kuko ibibazo byagiye biraba Uburundi bwafashwe nk'izinga icyo twabonye mu mwaka 2015 nuko bamwe batari baba mu Burundi hari amakosa yabaye mu Burundi nk'ibyo no gutembagaza ubutegetsi ariko ntabwo twigeze tubona ko Burundi yafashwe ingingo nk'izifatwa mu bindi bihugu ngo dufatiye ku icyo rero turabona ko umuzi w'ibibazo byose biri mu Burundi ari kuva mu mwaka 2015 ibyabaye habamo impande zibiri ndiko ndavuga ku ruhande rw'amakunga aho ruhande neza rushigikiye abakwanya leta no hande neza rushigikiye leta ariko turaze kuvyabaye uruhande gufwa ku rugwanya leta ndafise nk'ahantu hatomba no kumenga baravyitwayemo uko n'ukutari gukwiriye bafashe igihugu cyabo uko kumenga ntabwo ari igihugu cyababyaye ahubwo biboneka kumenga aho harimo izindi nyungu ari natubona n'ubikitindi z'ibiganiro ariko ngarutse kuri leta naho irakwiye kurengera ibyabaye byose ego mu gihugu hari ntari ibintu byinshi kubera akajagari kagiye karatezwa na bamwe bamwe mu bitwa ko baharaniye ibyiciro byose badaharaniye ibyiciro bya politiki n'abanyepolitiki bamwe bamwe ndabona ko kwita agatima mpembero ikibagira ibyabaye kuko duharuye kasi ukuntu n'ibirebire dore imyaka ya kera kose hagera ibintu byinshi bitandukanye uko bagiye bararengera ibya 93 na 72 bashobora no guhuma amaso bakivuga mu maso bikaba bijya nyuma byanashoboka mbere yose byerekana umubwirizwa shingiro cyangwa imyandi mategeko agenga igihugu bakavuga ati guhera ubu turashyizeho amateka ameze uku n'uku n'uku bagahuma bakifuka mu maso bagahamagara abantu bakica bakaganira ibya nyuma bagatora umuti kuko uburundi buri mbazo bitandukanye
urakoze ubwira umunsi mwiza Tom
uganje mbona icyo mushikiriza murakoze
cyane yego Prosper Ntagwamiye murumvise ibyumviro bya Tom Prosper Ntagwamiye ni murumvise ibyumviro by'umukunzi w'ijo rya Amerika Toma ati umuntu yohumiriza amaso bakayaga hanyuma bikaja mu ibwirizwa nshinga canke mategeko atandukanye
nuko muri ko muvanga ibintu
ibyahe
kuri iki kibazo cya mbere twe twavuze ko leta iteza kumenya urutonde rw'abo bavugana
ariko nawe avuga ati abo bavugana n'abari mu matati mushinga ntahe ntagwami abari mu matati nabo tura nta muntu atabazi bose barabazi harimo abegwa n'amatati n'abategwa n'amatati
leta iramaze kuvuga ihagaze kubijanye n'abagombye gusenyura inzego zitore n'abene gihugu abo bazoje imbere y'ubutungane
Ego. Ego kwishuka muri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda Gabriel Rufyiri kigiye gukurikira kuri mwebwe mubona ari cyane.
Je nibaza ko inyifato abahuza bazogira ingene bazifata n'ibyo bizotuma inzira ifata ibintu bifata inzira. Kuko sinibaza yuko bo bireka gucyo babiretse gucyo naho nibaza yuko bazabananiwe abarundi bazoheza babone ko abo bashinze ibintu byabananiye hanyuma nabo baheze bamenye icyo bazaba gukora cyabo kuko igihugu sinibaza yuko nibyo uno munsi hari ibibazo mugabo hamwe twubiriha gutyo we byaba nabi gusumba sinibaza rero yuko bizoguma gutyo ibyo ari byo byose kandi na leta nibaza yuko iza gukubitiza agatima mpembero ikagenda ibi nibyo bari kubaravuga ku maradiyo mugabo nibaza ko bitazoguma gutyo aya ibyo nabwira ahubwo nce mboneraho mbere mvuge ikiyaraje kuvuga ngo gukunda igihugu sinibaza ko hari umuntu akunda igihugu gusumba uwundi ibyo byo kwibaza sinibaza yuko abariko barakifungura bariko barakinunuza aribo bacu babagikunda cyane gusumba abo ku ntwaro zaheze bavuga gutyo kubera bari ko barakikama ubu rero abahari uno munsi bibaza ko ari bagikunda cyane aho nibaza ko bari ko barihenda gose twese dukundiga ku rugero rumwe gusa nuko bamwe bari ko baragikama abandi nabo bari batari atacu bari ko barakamwa niko nobivuga niko nobifata ni nka n'umukamyi ni nabo bantu babiri
Yego. Turose kandi na Alan kundi murongo wa telefone ikaze Alan. Ikaze aho uherereye hamuduge kwijamba ari kibazo canke intererano ufise?
Je ni ngai bujumbura mu Burundi.
Yego kibazo canke intererano.
Intererano mbona kuri zo mpande. Ara ni kibazo cy'iwacu ngai Burundi. Aduvuze kizere yuko izo mpande zibiri ariko dotore nyinshi ibibazo biri ngaha mu Burundi ariko nk'ubunye kuba hitabye uruhande rumwe aho nyitwe gushikuza ata kizere iyo kibazo turimo atanyishe turiko tuzogikuramo dore
urakoze ubwira umunsi mwiza nawe ngaha i Bujumbura Ego. Ego. Proswe na guami hava awadi mumashamu ya dakira nila izi chalovzea politik change awanye politik nye nebali mugihugu cha Arusha mino sahaba likuwa vugana no muhuza awa baratanze urupapuro rwabo icho wabonacho kogwa na wanye ne awadi yobara hava kumbure wa rutanga ingi ingobaza gusaba kugare titali haringobazi gani reko ni choro sheyuko muzo kuichara muki umvira tizino ingi ingona hobazi sabje tuashua kuzisha muunza na mungiru naho tutari tuliongo tuigani reko
na kufugiri ya ndabiga ruteko ibi nubari kuwaravuga na tutariyo bibze gababi vuganyi
kuganyu leo ibi vigani ili bizova muvyo ose nachore tayo Burundi bizova ibi kila wako
ibi kubira wa hagati itariki mirongi vili nazina na mirongi vili ni chenda le tayo Burundi siri bibze gababi kuwaravi vugano
hama hazocha kulikiri kinone kuganyu kuruhande kwa leta
turindire twe turi mu gihugu amaremba ruguruye abarundi bipfuza gutaha ni batahe amaremba ruguruye ariko nko rayo kubwiye amaherezo y'inzira ni mu nzu ibyo biganiro bizoteza gutaha Burundi mera
ni
meruka
ni biganiro vya nyuma ku bwanyu bitunganirije hanze igihugu rero nakabazo ndagasubiye
oya ibyo bibaza umuhuza kuko ni bari karabitegura
Trase kandi na Ala kundi mlongo wa telefone Ala uratukumva Eric Muranhunga Eric uratukumva
Ego
Ego aho herere hama ikibazo canke intererano
Ndende ndimo ntarayangoze Yenge mvuge ko uradze ukuntu ko beragenda ibiganiro ni gihe bimaze bisanzwe abonde turarusha Ibiganiro kuba bigire bidahera sinzi sinibaza yuko ingorane ari imwe nuko kose nuko kuntu ariyo ibanza kugira kutabisigisha ibiganiro umuza kabikorera ko amahagera yuko ibiganiro biba agashaka bisiga niba ari bonye hagati yabo bagira icyo bashyize ko abandi twarushe ntabwo zo kwa cyo 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 Denimuza yuko izo ngendo batwaragira ariko na bije ya leta igihugu kuyonona atarakimwe bashikako ko natumye bavuga ko umuhuza yavuye avuga ko ananiwe no guhuza Abarundi sinzi ko azo nk'undi muhuza azoza akora ibisumbije nk'ibyo mu kapare gukora kuko ingurane n'indi imwe nyene umba bamwe basiba bakaboyikota ibiganiro umba ni ikibazo kirekire cyane
murakoze ugire umunsi mwiza Eric ku prospere ntagwamiye ku Barundi bumva umenga nabo bararushe kuko mutarashobora kwicarana namwe mufitaniye ibibazo byanyu
sinabikubwiye no ngaruka ahandi u Burundi ni musigwa musangwa amaherezo y'inzira ni mu nzu
yego ariko urumva muri iyo amaherezo n'inzira ni mu nzu nta nyishu itomoye ku munyagihugu avuga ati turarushe turashaka ko ivyo biganiro bihaba
none ni zataye uru nimba ku inzira izobirikira inyishi izobirikira tomoka kandi ikomeye biri umwanya
rusiri nka wewe aho uri uriteguriye gutaha mu Burundi kugira ngo ushore kuganira na leta
kiba nta kibazo na kimwe mfise mugabo murabizi neza yuko hari abantu benshi bafise ibibazo by'umutekano ibyo rero kandi nashobora kubyirengagiza ngo ubishire ku ruhande igihugu gifise abanyepolitike barenga amajana hanze bahunze igihugu gifise abantu barenga hagati y'akazi na muntu barenga amajana bahunze igihugu gifise abamenyeshamakuru barenga amajana bahunze igihugu gifise impunzi zirenga ibihumbi amajana ane ziri hanze ibyo bintu mwe numva ari ibintu bisanzwe njyewe n'ubu ndabisubiyemwo leta idafashe iya mbere nibaza yuko ataneze zo bikwirondera Abarundi kwibaza ngo ibyo ingiri ngo bariko barafata ibyo bariko barajamwo sinkivye kurondera amahoro na gatoya by'ukuri n'ukuri nibaza yuko ibintu barimwo babone yuko inzira bafashe atari nziza bahindure kuko badahinduye ibyo byose byo bazokwi nk'ubu numubaze kibazo umuvugizi wa leta mbega none byo banezera nk'ubu hagize abafata ibigwanisho bakabanza kumara abantu kugira ngo bemere ko baganira
ariko ngira
ko byabyiza
ngira iyo nzira nawe no ntabariko bariyumvira kuko mwese bose bashakira amahoro igihugu
ibyo rero urumva iyo hariho abantu bafise ibyo kwihangana batabigira baca bemera gufata inzira yo kwiyahura bakabijamwe ibyo rero sinzi ko ari byo leta na prosper na ugwami umuvugizi wayo ari byo barondera ntitwibaza ko se bari byiza na gatoya twifuza yuko ahubwo abantu bakwiye kuganira n'ibihugu birimo demokrasi ihambaye nka etazini nibindi baragira ibiganiro kugira ngo batore ineza ariko kwiyumvira yuko kuganira na mutabazi kuganira na nabo baba bari kumwe begeranye ari byo biganiro bibaza ko bishoboka cyane baza kwivya bari nko kwitigadiga cyane
ego prosper ntagwamiye murumva aho Gabriel Rufino agihakaza ati hariho abadashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi kumva z'umutekano wabo nongere ko mbaza akabazo mpambavu yako bamwe nabo barondegwa n'ubutungane kuko ngira ngo byo bagora kwigemura mu gihugu kiriko kirabarondera bakumiriwe muri ivyo biganiro.
Je numva iyi mvugo yaba rufisiri n'abandi kintu bita kankanzi.
Kankanzi.
Ni kintu bita mu kirunda kankanzi. Namubwiye yuko amaherezo y'inzira ari mu nzu kwibiganira impera n'imperuka bizotaha i Burundi.
Hamabo batiteguriye gutaha mu nzu na.
Bazureke meze. Niko ronsaba rufisiri ntatege iminsi igihugu. Ego abafizo ngorane z'ukuntu bataha ni babivuge nibyo byo kwigwa ngene bataha mugo butungane bubandanya bukora ego sinumva nta juru rizoba rikorotse ko ari abantu bakoshereje igihugu bagrengutse imbere y'ubutungane izo niyo Amerika avuga barabikora iyo Amerika ariko aratubwira nanu twumvise muri Amerika umuntu yahungabanije inzego atazirangutse imbere y'ubutungane mugo rushirwe rumva ko mu Burundi bishoboka iyo mvugo rero nagomba barundi n'amakongo batwumva batwumve nimvuga barufyiri irafite ikigamije
ariko
abafite rufyiri wenyine arataha siko akubwiye
ica mbere mwokora ari nkamwe
rufyiri wenyine arataha mu Burundi nari Tanzania ndazi ni ivyo bigana n'ivyahera zocataha ari abarundi rero benshi bataha bameze nko kwa rufyiri
mumbarize yuko imiriyo 250,000 z'abarundi bari hanze kwabo oya arabo gutabwa arabo guhebwa
sizo navuze iyo ni yamvugo yo gushikuza ariko ntiyubaka nasaba rufira vuge nk'ukunda igihugu ubwambere ataho kuba ko igihugu kigowe ari cyo kigowe cy'ambere ku isi
none si biharuro gayemwe rufirugira nije ndabirema si biharuro ndema ni biharuro twese tuzi tubona Banki Mondiali itanga muri budget ya leta imiliyari d'amajanabiri zirenga ibiharuro ni bitanga kandi si nibaza yuko ari umuntu washobora
ibyo ni biharuro rufiri ibyo ni biharuro rufiri atanga ariko nagira ndababwire ko mu Burundi izuba riseruka rikarenga
Hamaga ntaho gwamiye prosper hari nka hamwe numvise ko mudakunda akabazo kari mu hamwe canke iyo mugabo reka nkoreshe kuko nibitaraba nibintu bitaraba abo muvuga ba muhikaze nabo nyaranatsi baraza tuyage bari kuntonde z'abarondegwa n'ubutungane ica mbere mubabonye ko coba ico kwicarana mu kayaga canke ico bico kubashira imbere y'ubutungane
nakubwiye yuko gusubiza hamwe kunywanisha abarundi kurondera amahoro bitabuza ko ubutungane bukora ubutungane yo bwakoze bukamenya ati nakayagirizwa ikiyatsira ukundi ntibibuza kwigihuka biraba ukuntu abo bantu kibafata ariko mwumve ko intahe mu Burundi itamanitswe
yego kandi mwavuze ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu nabo bakavuga ati twebwe ntiharagera kwiyunzu nabo bakavuga ati twe ntiharagaruka kwiyunzu tuyigarukamwo mu gihe tutarakura mu nzira icadutumye tuyihunga duhunga iyo nzu uko kutumva kumwe ibintu hagati ya mwebwe nabo bavuga ati ntiharagera kuzohera gute guhezwe nande kubganya
numwanya amarezo y'inzira ni mu nzu ariko inzira itagira ibirometero bimwe hari usanga ikirometero ari kimwanda ari birometero 10 ariko inzira iguma ari inzira reka rero bifata umwanya wazo ariko nubundi bigarutse ko ijambo ryancorotse nukugira abavyumva bavyumva amaherezo y'inzira ni mu nzu
cyose kandi ndayishimiye kundi murongo wa telefone ndayishimiye kaze ku ijwi rya Amerika ndashimiye
yego ndakumva
aho uherereye hama ikibazo canke intereranye
ngewe mperere mu gisagara cha Bujumbura yere yo novuga nti mvugo ya ntagwamiye nti ntangazana gato kuko yaramaze igihe kinini ari umuvugizi wa seni twarabonye imvugo nkiyo imvugo yo gukweta ibibazo twege nk'abarundi nituyipfuza na gato igikuru nuko boraba akazoza niki kigihugu kuko amahoro niwayagereranya n'umushahara hembwa cyangwa umushahara w'abashikiranganje bahembwa bari muri leta akabona ko ariyo mahoro akwiye ndi nibaza ko ari kwihenda igikuru no kuraba igihugu kiriko kivahe kiriko kijahe mu gihe hari abantu ura n'umuntu azira ko yavuze ikintu agahigwa buhongo ngo yicwe nibaza ko ari kwidigadiga cyangwa gusamahara
ndashimiye
uko ngo manda kubwire kuva 93 nari nkiye ubwenge narashobora no gutora narabonye ibintu ngene byagiye birakurikirana mu gihugu baba bagiye mu kiroberi basize amaleta hari baragenda baratikije inganda isi yose igihugu cyose baratikije inganda abantu barapfa ku buryo burenze urugero mugaba harageze igihe abatware bavuga bati ibi bintu birakwiye guhagarara amahoro ni ikintu ntasubirizwa baravuga bati reka twicarane n'aba naho tufite ibyo tubagirije rero kuvuga ngo hari abagombye gutembagaza ubutegetsi ugaca uvuga ngo ntidukeneye kuganira nabo kandi ubona yuko baguhunze ejo bashobora abo bitwaza ngo hari ibihugu bibafashe mu mugongo bigizene kubera ishavu bashobora kugira n'ibihugu bibafasha kubera barambiwe no kuba bariko barabahindarwa
urabarabafashe
baje ku buryo bw'intambara ugahura abanyagihugu nibo bari kubasubira hahandi ka kahise twariko turibaza ko twasezereye ugahura tugasubiyemo
urakoze
kugira ngo zite ibyo bintu by'uko bicura ngo hobe intambara hobe iki nibemere baganire hama nimba ari uwo bagira ikigongwa mugira ikigongwe kuko iyo mamara kubwire baba abahunze yaba bari mu butegetsi nta n'umwe yojya imbere y'Imana avuga ati ndera nta kosa nakoze kuva muri 2015 bose bafise amakosa bose baricanye ku buryo budasanzwe bamwe bazira ibyimviro byabo abandi bazira yandi makosa bariko barakora njye novuga nti leta nimba ikunda abarundi ikunda na kazoza k'igihugu njye nibaza ko yokwemera bakaganira nabo bose ibyo bintu bavuga bapfa bavuga bati aba barakoze ibi barakoze na biriya bakaronda nyine babyigira hamwe umuti wabyo nimba ari igigongwe nimba ari ukugabanirizwa ibihano mugabo bashyira imbere amahoro
urakoze ndayishimiye urakoze
niyo bafata abari muri leta mu Burundi bari mu buzi bwa leta bavuga ngo nibo baganira nibo bari muri opposition nabo iminsi yose bavuga rumwe sinibaza ko hari aho twa turiko turava cyangwa turiko turajya no kudukwegera ingorane gusa murakoze
urakoze cyane rwose ndayishimiye Prosper ntagwamiye ibyumviro vya ndayishimiye murabyumvise sinzi ko umusico mu bivuga ko cyo kimena rufyira imbere ko cyatwa kira uyu ndi munyanyi dufise ku murongo
njezo bavuga nta bishasha numvisemo
yego rufyiri hari cyo ufise uvuga ku byumviro vya ndeshimi
oya ico mvuga kirya nibaza ko cyumvikana izeryo byose mu gifaransa bavuga ki no dipa amo konsa nibaza yuko yabyumvise kandi byavuze rimwe mu kuri amahoro ntasu asumba ibintu byose umuntu ashobora kwimbira ashobora kuronka nk'inyungu nabivuze kubera Burundi bariko barabukama uno munsi bobo baca bibaza ko amahoro agarukira
urakoze cyane
rufyiri
yego Emmanuel aho uherere na wewe hamikaze ku ijwi rya Amerika usangira ikiyago n'umuvugizi wa leta y'u Burundi hamwe na Gabriel Rufyiri muri Olcom
wagenere neza neza mu cyaha cy'ujungu
duga ku ijambo
ibyo ndumva uko bose bari kwaravuga ariko mugabo gusa icyiza nuko mu Burundi tworonka amahoro bakareka ibintu byo gutegana amajambo ko radi gutana majambo ndivyubaka icambere umva imyagogo atabwiye ngasite udashaka gushikira ikintu na kimwe donc ukabona n'amarabya mwamwe aho umuntu ashaka gushikiriza ikintu ha radio nime dufite mu shaba tsin kopu byako donc ni ibintu bimeze yasanga nyene umunyagihugu cyuka mu gitondo umukuri ko yakogarije mugabo gasanye ni hirya no hino ingorane ibiki niza vema pe arundi icyo twadukeneye dukeneye amahoro yeho neza nubwo na cyane ubona ko urundi rwagajwe n'ubukene nisanze nkubwo dusire karavuga ati ibi bintu ni ngorane agatanga ibiharuro mu kuvuga ati ibiharuro cyari twese n'ibintu twemera tubona tuzi Nisho bituma rero nta kugamira n'abatota ahagara avuga ngo cyabuga ngo nta kimutangaza nta iki. Yaze uko cyo gakiza cyane bose. Ukwicara bakaganira.
Nyakoze ubira umusimenza Emmanuel.
Duko frade nk'umuntu zere nka bigiye ganira bikarabere ya Rusha. Mhm. Nako leta y'u Rwanda cyigeze igenda kubyita. Ariko bwo nyaze uko kwita ibiganiro n'idonga bishisho tuma urundi buja mu mahoro. Abakoze ibyaha nabo donkwe
urakoze
cyane bakabivuga kuko abo bya bakoze ibyaha kuko bose nibaza yuko batera
urakoze
ubwo nabo twatuye aho twakuri ari ibyo byinshi twatuzi
urakoze ubwira umusimiza ubwira umusimiza Emmanuel muma jambo yiwe bwite umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa yabwiye abanyepolitiki bari arushati naragerageje kugira ngo leta y'u Burundi ndungikire n'umuntu umwe ashobore kwa muri bino biganiro byaranani imbere yuko dusozera nashaka kugaruka kuri Prosper Ntagwamiye yavuze Benjamin Mukapa kwasa nk'ukukije ikivi bari bamuhaye ngo akore muramuhamana utangahe ku 10 muri ico gikogwa yaramaze imisa agerageza kubahuza nawo mufitaniye ibibazo
ni asozere ikogwa urazosurumba z'ico kibazo nzokubwira amanota leta yomo
ubona ariko umunyeshure mwiza mukurindira yuko ahabwa amanota yiwe ya 10 ya mbere amubwira ati warakoze canke ntiwakoze
kwa ratagi forumba ntaragenyeza niya gisozera niho umuntu numwigisha akosora ikopi y'umunyeshuri yajeje gukora
Gabriel Rufyiri mwebwe murabona umuhuza matati y'abarundi yaravyitwaye mu neza yari yagerageje uko abahuza muramuhamana utangahe ku 10
nibaza ko uwivye amanota atamuntu byaramunaniye ni ibintu biboneka byaramunaniye mugabo twe yarabitubwiye yuko abakuru b'ihugu bo mu karere batamufashije yabitubwiye mu nama ntibamufashije leta nayo igaca ibigiramo uruhara cyane mu kwanka yuko ivugana n'abandi mugabo baze bemere inkurikizi zabyo kuko leta niyibazwa ibyo aribyo byose uko iri kose niyibazwa ibiriko biraba bazo byasine kuko sinibaza yuko ibi bintu hari umuntu yashobora kubyihanganira na gatoya by'ukuri kuko ineza y'igihugu isumba ibintu byose n'ubu ndabisubiyemo ahubwo niba kubiza gatima mpembero bahindure
murakoze cyane gose go Prosper Ntagwamiye akajambo kanyu kanyuma ico leta y'u Burundi ibyo abanyagihugu bayo icishije ku muvugizi wayo ni kahe muri kano kanyu
Leta isabye abarundi ko borema babandanye bafatanya mu nda babandanye ibikorwa by'iterambere hanyuma ibisigaye nabyo babumbatira amahoro leta nayo nyine ikora irondera amahoro n'iterambere ry'abenegihugu
yego namwe Gabriel Rufyiri Olicom aho muri ngaho mu biriga kajambo kanyu kanyuma muvuze na kahe kajanye n'ibino biganiro
nibaza ko nkeka sinzi aho vuze ntubereye ibyo byose
muradutunga bandanya muvuge ijambo ryanyu rya nyuma yego ducungura umwanya
ariko cyo nagomba shikirize nuko nsubiyemo leta imenye yuko ari izobazwa ibiriko biraba kuko hamwe itohindura ngo ije mu biganiro akagira abagirisha vu bakaja mu byo ku ntambara bamenye ko ari bazobibazwa kuko iyo wansi biganiro hariho abantu badakunda ko bihangana
murakoze cyane gose Gabriel Rufyiri muramutse ishamwe ulikom tubashimire kuri kano kanya mwahaye ijo rya Amerika kugira ngo dushobore gusangira ikiyago cha muri sanga cuno munsi cha gihagaze ku biganiro vya gatanu ushobora kuba ni vya nyuma biriko birarusha mwakoze kutwitabira
murakoze
gose dushimiye cyane gose namwebwe Prosper Ntagwamiye muri umuvugizi mukongera mukaba umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi mwakoze kuri buno butumire twabahaye ejo niyo ijo rya Amerika ryabasaba kugaruka mu biganiro nk'ibi na murazosubira mutubangurukire nk'uko mwabikoze Nuko rero nchuti bakunzi b'ijuru rya Amerika namwebwe tubashimire kubona mwari ko muratwumvirizaho mwari muherereye mandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye na Lidiane Nahazwe narindemesheje muri isanga ino munsi mushobora gusubira kumva kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com makuru yacu ari imbere muraza kumenya ivyarusha aho bigeze mubandanye mwumviriza Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Justin yamufashije muhinga bw'ivyuma twe mpidufatikanije tubifurize kuranigwa mu banye no mu vyanyu twasigiye kano karirimbo k'umugwi ndangakaranga w'intatana
nijyo risabinka ikazana umugeni tubaki igihugu niyobora makungu vugana vugana ikiyago nikini
kutavugana ni soko nyamazine dabamuyage muzibukiri byo bimene jambo iricari tishe naho rigakiza vugana 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 ikiyago nikini
Ibigo y'u Burundi tinanze ndagahanwa umuti wavyo na unda tariki yago hamwe mwicara mukaganira uti binavyo numva binavyo ndavyumva umwe karekura n'uhunda karekura ijambo rigaheza uori kawumunoni Vugana, vugana, ikiyago nikindi
Kutavugana, ni soko nyamazine Daba muyage, muzi ukiri vyo imene Jambo ili charitishe na hori kakiza Vugana, 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 ikiyago
nikindi Du shimile diane nina hazwe, aje kudushkiriza kiga